Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa kane tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2014 hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Nuwumva ngaho ubunyene arasanga y'umugwi w'abaforoma baheza bagakurikirana uruja n'uruza, ariko naho nyene usanga bafise ikibazo kuko barakidutuye nko mu Rumonge, usanga nubwo tubashirayo batagira aho bakorera.
Uwo ni ministri Sabine Ntakarutimana w'u Burundi avuga ku kibazo cy'amikoro mu guhangana na Ebola muri icyo gihugu. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Fidel Niyongabo. Mwaramutse neza Fidel.
Mwaramutse neza Edi, mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bategetse abantu bavuye mu bihugu byo mu karere ko muri Afrika mu burengero gukurikirana amagara yabo mu kiringo cy'iminsi 21, hanyuma bagatanga amakuru iminsi yose ku bimenyetso ivyo vyose vy'indwara ya Ebola. Abo bantu boba bavuye mu bihugu vya Guinea, Liberia na Sierra Leone, ibihugu aho indwara ya Ebola yasindaro. Uwo mugambi uzotangura ku munsi wa mbere mu mareta 6 yo mu buseruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuvuga Georgia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania na Virginia, aho benshi mu bantu bavuye muri ivyo bihugu bagendera. Abantu bazobavuye mu bihugu vya Guinea, Liberia na Sierra Leone bazohabwa ibikoresho bipima Ebola igihe bazoba bashitse ku bibuga vy'indege, harimwo igipimo c'ubushuhe bw'umubiri thermometre. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Amerika bavuga ko iminsi 21 ariyo minsi Ebola imara mu muntu kugira ibonekeze. Ejo ku munsi wa gatatu abaganga n'abaforoma bashasha bo mu gihugu cha Cuba baragiye mu bihugu vya Guinea na Liberia gufasha kugwanya ikiza cha Ebola. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko umutegetsi ajejwe kubahiza amategeko mu gihugu cha Canada ariko atohoza Michael Zehaf Bibo nk'umuntu yikekwa mu kurasa kwabereye mu nyubako y'inama nshingamateka y'igihugu cha Canada no mu micungararo y'iyo nyubako. Mu masaha akuze y'ejo kuwa gatatu, abategetsi babiri b'Abanyamerika batangaje ko ibiro bijejwe kubahiriza amategeko byo muri Amerika byamenyeshejwe ko umwe mu barashe yari umunyakanada yahindutse mu Islam. Umwe mu bategetsi ba Amerika yamenyesheje ko uwo muntu ava mu ntara ya Quebec. Imbere yaho amasasa atari make yarumvikanywe mu nyubakwa z'inama nshingamateka y'igihugu cya Canada mu gisagara cya Ottawa, inyuma y'uko umuntu afise inkoho arashe akica umusirikare yari arariye ikibutso cy'ingwano igihugu cya Canada cyagezemo uruhara. Igipolisi kivuga ko umwe mu bantu bari bitwaje ibigwanisho yishwe arashwe imbere mu nyubakwa nkuru y'inama nshingamateka. Nyuma igipolisi kimenyesha ko abantu babiri cyangwa batatu babonwa ko bagize uruhara muri uko kurasa mu nyubako z'inama nshingamateka ya Canada. Radio y'Ijwi ry'Amerika Washington DC mwandaranya kumviza amakuru twabateguriye. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bujejwe kwivuna abansi muri Antunga bwa Amerika bwamenyesheje ko bimwe mu birwanisho n'amasasi vyari bigenewe abakurde vyakorewe n'indege hejuru y'igihugu ca Siriya bisa n'uko vyatahiye mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Islamic State. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Stephen Warren yatangaje ku wa gatatu ko mu bigwanisho bitari bike vyakorewe hejuru y'igisagara ca Kobani nka vyose vyakiwe n'abakurde nk'uko vyari bigenewe. Yamara hariho igice gitoye c'ivyo bigwanisho vyaguye mu kibanza bitari bigenewemwo. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru, inkino z'igikombe c'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu bihugu ivamwe mu karere k'Iburaya zabaye ejo kwa gatatu. Umugwi Real Madrid watsinze Liverpool ibitsindo 3-0. Arsenal yatsinze Anderlecht ibitsindo 2-1. Ludogorets yatsinze Basel igitsindo 0-0. Atletico Madrid yatsinze Malmo ibitsindo 5-0. Borussia Dortmund yatsinze Galatasaray ibitsindo 4 ku busa, Bayer Leverkusen yatsinze Zenit St Petersburg ibitsindo 2 ku busa, Olympiakos yatsinze Juventus ibitsindo ku busa, mugihe Monaco na Benfica byarangije urukino bifise ubusa ku bundi. Kwini nkuru yereke mu pira maguru bakunzi bibwire Real Madrid na Barcelona muri Espagne baritegurira ukino rukomeye cyane ruzoba ruzohuza iyo migwi ibiri ku munsi wa gatandatu. Igihe cyose iyo migwi ibihuye yarurego n'abandi sinzi ku isi, tubamenyeshe kuri iyo migwi ihura inshuro zibiri gusa mu kiringo cya championnat y'igihugu cya Espagne. Inyuma yuko afunzwe amezi atandatu mu gihugu cya Korea ya ruguru, Jeffrey Fowle yaratahutse muri Amerika aho yasubiye kubonana n'umuryango wiwe. Fowle yatahutse mu ntara yiwe ya Ohio ejo kwa gatatu aho yakiwe n'umufasoni wiwe n'abana biwe bakiri bato batatu. Abategetsi b'igihugu cya Korea ya ruguru barekuye Fowle giturumbuka ku munsi wa kabiri atansiguro batanze, kiretse kuvuga ko yarekuwe inyuma y'uko perezida wa Amerika Barack Obama abisabye inshuro zitari nke. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yatangaje ko abantu atako atabintu byabanje kumvikanwa ko n'abategetsi ba Korea ya ruguru kubijanye na Jeffrey Fowle. Mu gihe abategetsi ba Amerika bakiye neza irekugwa rya Fowle, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Mary Huff yavuze ko hari amakenga abandanya ku bandi banyamerika babiri bagifungiwe muri Korea ya ruguru. Umudereva w'umunyapalestina yarishe uruhinja akomeretsa abandi bantu munani igihe yirohana imodoka yiwe mu bantu bari mu kibanza abantu bafatiramo amatereni mu gisagara cya Yeruzalemu ejo kwa gatatu. Igipolisi cy'igihugu cya Israel kivuga ko icyari igikorwa cy'iterabwoba. Abapolisi bararashe bakomeretsa uwo mudereva w'iyo modoka igihe yagerageza guhunga. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko uwo mudereva aba mu gice cyo mu buseruko bw'igisagara cya Yeruzalemu yafunzwe muri kahise yagirizwa iterabwoba. Cyabona kimenyesha ko umudereva yajagana iyo bari ari mu modoka yiwe anyaruka cyane hanze ya station y'itereni. Yishe uruhinja rumaze amezi atatu akomeretsa abandi bantu umunani.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Fideli Niyongabo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Inteko ishinga amategeko mu Rwanda irifuza ko guverinoma ica umubano na BBC kubera filime BBC iherutse gusohora no gukurikirana abantu bose bagize uruhare muri iriya filime. Asumta Kaboyi Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Guhagarika amasezerano guverinoma y'u Rwanda rifitanye na BBC gukurikirana umunyamakuru wakoze filime mu nkiko kimwe n'abagize uruhare bose muri iyi filime niyo myanzuro abadepite basabye guverinoma y'u Rwanda kubayishyira mu bikorwa. Abadepite kandi bavuze ko bazasaba bagenzi babo mu Bwongereza gukora ibiganiro mpaka kuri iyi filime, ndetse abadepite bakaba baniyemeje gukora ubuvugizi ku buryo ibihugu by'amahanga bishyira amategeko ahana gupfobya jenoside mu mategeko ahana mu bihugu byabo, gushyiraho urwego ruzajya ruhora ruvuguruza inyandiko n'ubushakashatsi bw'abahakana bakanapfobya jenoside. Nawo ni umwanzuro abadepite batanze. Bamwe mu badepite bakaba banasabye ko hajyaho uburyo buhoraho bwo guhangana n'abarwanya leta. Uyu ni depite Bwiza Koni.
Tugomba gusobanukirwa urugamba turimo n'uruhe. Twebwe nka parliament uyu mwanya icyo dushaka kuvuga ni parliamentary diplomacy. Kuko twageze mu rugamba rw'amagambo turabikora wikirero. Ndemeranywa ko tujya mu myanzuro ivuga ngo tube twashyiraho ingamba za proactiveness ku buryo buhoraho. Twe kuba reactionary, twe guhora turi reactinga ngo badushyire muri crise kuko twebwe twamaze kujya muri development. Guhora tudashobora kureactinga ku gatero kakaduhungabanyije katunguranye kuko urwango bararufite umugambi barawukoze ideology yabo barayikoze kuva kera. Ntabwo rero uyu munsi turi buvuge ngo bari buyireke, ahubwo turamenya ngo turagomba kurwana nabo ku munsi ku wundi gute.
Gukurikirana abagize uruhare bose muri iyi filime bagakurikirana mu nkiko byashyizwe mu mwanzuro byari byanifujwe na Depite Mukama Abasi ubwo ibiganiro byari birimbanije.
Ari Kayumba watungitse kuvuga FPR yakongeje nuvaho nawe arapfobye ni nkaya wareba udasingwa kuba none yabaye kuvugiza ibinteramwe we akomfamira 10% z'interamwe zuza ku genocide najyo ni pfobya ikwibaza n'iki kibura mu mategeko yacu mu Rwanda niba dufite ko twebwe tuzi ko mategeko yacu abihana nubwo bari hanze y'igihugu ni kuki tudafungura dossier tubareje hano mu Rwanda ko twebwe tubyemerewe.
Hashize iminsi abantu banyuranye bavuga kuri filime yakozwe na BBC kwikubitira filime yanenzwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Imiryango itari ya leta nayo yarayamaganye bwa mbere nibwo urwego rukomeye nk'urw'inteko ishinga amategeko rusabye ko leta y'u Rwanda yahagarika mikoranire yayo na BBC. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi, shuti mwese muduteza matwi iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.voa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radioyacu@voanews.com cyangwa ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA Radio Yacu. Ubu naho dukubitire mu Burundi, inteko ishinga amategeko muri icyo gihugu ngo ihangayikishijwe n'amikoro make ahari yo kurwanya no kwirinda icyorezo cya Ebola. Abashinga amategeko b'u Burundi basabye leta y'u Burundi kugerageza uko ishoboye kose kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti iyo ndwara itarabinjirana. Ni inkuru ya mugenzi wacu uri Bujumbura, Tabita Mukamusoni.
Twarasizeho n'umugwi wo gutegura igitabo kirimo imigambi twokwisunga eka kirimo n'ibikenewe. Iki gitabo ubu Burundi buragifise, turafise ico dushobora gukoresha mu kudodora hirya no hino kugira turonke uburyo bwo gushobora kwikingira bikwiye. Nkabamenyesha ko abahinga bagikoze basanze dukeneye uburyo bungana n'imiliyaridi n'amajana 762 y'amafaranga y'Abanyamerika. Murumva ko atari make.
Ibintu nyamukuru u Burundi bumaze gushika ko nishigwaho y'imigwi y'abaforoma kumbibe no ku kibuga c'indege ca Bujumbura hamwe n'abaforoma bamaze kurungikwa kwimenyereza mu bihugu bibanyi mu byo gukinga ikiza Ebola. Ariko iyo migwi y'abaforoma nta bibanza byo gupimiramwo ingenzi bafise cyo kimwe naho bashira aho biketse ko bagwaye. Umushikiranganje Sabinana Karutimana avuga ko ikibazo ari cy'uburyo.
Turibaza ko kumbibe ahantu haca abantu benshi ku maposta ashika 23 hose aho boba batasinziriye nuwova ngaho ubunyene arasanga y'umugwi w'abaforoma baheza bagakurikirana uruja n'uruza. Ariko naho nyene usanga bafise ikibazo kuko barakidutuye nko mu Rumonge usanga nubwo tubashirayo batagiraho bakorera gucyo biraheza bigaca bigorana, ari naco gituma ko twashikirije ko akitakira ikibazo cy'amagara y'abantu gusa. Twoheza tukaraba umwe wese ahari cashobora gufasha kugira abo bantu tuba twashize yo baronka aho bakorera eka mbere naho bashobora kuba barashize ingenzi biketse kuko yingenzi bamaze kuyikeka baraheza bagaca bayishira muco twita quarantaine kugira niya bifisi yo izongorane by'ukuri ntihave icibandanya yanduza abandi.
Kubijanye na Ebola nakurikiranye neza inziguro mwaduhaye, je gusubwoba nagize nuko numvise ko ataburyo buhari nibikoresho ntibiba bikwiye. Nico kibazo nagize nkavuga nti noneho kwingwane tumaze kuyibona uko twiruka ngaturondera uburyo bw'ibindi twirukange kandi turondera n'ubu buryo kugira ngo twigwane ko murakoze.
Muti vya Ebola twavyumvise mugabe caduteye ubwoba nuko mwavuze ku buryo budakwiye. En fait iyi niyo ngorane iri ku isi yose nkuko twabivuze. Iyo haba uburyo bukwiye zijya nganda twumvise ziriko ziratikira mu karere ka Afrika y'uburengero naho nyene ntibyari kurinda gushika hari.
Twarumvise ko hari umugambi wo kurungika abaganga gufasha muri ibyo bihugu bigeramiwe kurusha ikiwa none ko ataburyo dufise, hanyuma tukaba twumva bagiye kuvura aribo bagowe cyane ikunda gufasha, tukumva kandi abifashe baca babasubiza iwabo ngo kuvurigwayo none ko ataburyo dufise. Ntibona yuko uzohava umucano hanyuma za miliyoni z'abarundi bose bagahona.
Turiko turaraba ibyo twavuze guhera kare, twibajije kwiki kibazo tutocihereranya ko twoheza tukategurira ababijejwe namwebwe murimo gucyo tugaheza tukaraba tugafata ingingo imwe nk'igihugu tukaraba ko bikenewe kwa abantu tubarungika canke dufasha nkuko Uburundi bwama bufasha mugabo narijya tubona ko harimo ingorane nyinshi tugafasha ukundi tutariko turarungika abakozi kuko turanabakeneye cyane nga aha rero no munsi kumbure simpava ntanga bafata ingingo kuyifata kuko navuze ko ari kibazo kirengeye ushikira nganje turongoye nibaza ko mu minsi za namwebwe bazoheza bakababaza tugaheza tugatora umuti udaheza ngo expose Uburundi na cyane cyane ko le moyens d'office tubona ko gushikino saha tutaranezerwa ngo twumve ko bikwiye gose
ibibazo byabajijwe byinshi kuri ico kiza ca Ebola abashinga mateka bakabandanya bafise amakenga ko kugene abaforoma mu Burundi bapima ingenzi zamaze kwinjira aho kubapima bataninjira amukamenya ko mundwi iheze ari ishira hamwe muza makungu ry'amagara y'abantu OMS ryahaye Burundi ibikoresho bimwe bimwe nk'ivyo gupima umuriro w'ingenzi batarinze gukora ku mugwayi n'ibindi byo gukingira abavuzi ivyo biruko mugiye mu gihugu cy'u Rwanda bo biteguye kuva kera uvuye mu Burundi winjira mu Rwanda babanza kugupima kandi abaforoma mu Rwanda cyo kimwe n'abakorera ku mipaka barabivyangombwa bose baba bikingiye bafise n'imiti basiga imashini zabo za ordinateur kandi nimapuro zinzira nibazikoza kwinoki kuko baba bambaye twadusaje two munoki bitaga ariko mu Burundi ho uvuye mu Rwanda ashika yinjira kandi nabaraba impapuro zinzira navyo kwikingira bafise ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Urakoze nawe Tabita Mukamusoni nshuti mukomeje kudutega amatwi iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ubu naho tugeze kuri wa mwanya twahariye amakuru y'imikino na siporo mugenzi wacu Etienne Karekezi ni utugezaho ayo makuru
Abakunzi ba siporo n'imikino mwiriwe neza Etienne Karekezi ubasuhuza hano i Washington turibanda cyane ku mikino y'ijonjo y'igikombe cy'amakipe yatwaye ibikombe iwayo mu Burayi Ligue des Champions imikino yabaye kwa kabiri ahambibutse ni muri ruhago umupira w'amaguru Mikino y'amajonjora mu matsinda yabaye ejo kuwa kabiri mu itsinda rya E ikipe Bayern Munich yo mu Budage yatsinze yihanukiriye ikipe AS Roma yo mu Butaliyane na Kayabo ibitego birindwi byose kuri kimwe naho CSKA Moscow yo mu Burusiya yanganije na Manchester City yo mu Bwongereza ibitego bibiri kuri bibiri mu itsinda rya F Paris Saint-Germain yo mu Fransa yatsindiye iwayo APOEL Nicosia muri Chypre igitego kimwe ku busa naho Barcelona FC yo muri Espagne itsinda Ajax ya Amsterdam yo mu Buholandi bitatu kuri kimwe umukino wabereye muri Espagne mu itsinda rya G Schalke yo mu Budage yatsinze Sporting yo muri Portugal 4 kuri 3 naho Chelsea yo mu Bwongereza itsinda Maribo yo muri Slovenia ibitego wa bitandatu byose kuri 0. Mu itsinda rya H, Shakhtar Donetsk yo muri Ukraine yatsinze BAT yo muri Belarus ibitego na kayabo byararumbutse n'ibirindwi byose kuri 0. Naho Porto yo muri Portugal yatsinze Atletico Bilbao yo muri Espagne ibitego bibiri kuri kimwe. Muri make umunsi w'ejo ibitego byararumbutse ku buryo budasanzwe. Mu mukino wa tennis tugane gato muri Singapore habera irushanwa ry'ikiramo mpuzamahanga rya tennis kwa kabiri umukinnyi kabuhariwe Caroline Wozniak muri Denmark yatsinze umurusikazi Maria Sharapova amaseta abiri kuri imwe uyu mukino warukaze cyane kuburyo wamaze amasaha atatu n'iminota 14 yose. Aho muri Singapore kandi umunyamerika kazi Serena Williams mukanya gato amaze gutsindwa atunguwe na Simona Halep wo muri Romania ku maseti abiri ku busa, bitandatu kuri 0 na bitandatu kuri 2. Nubwa mbere kuva mu mwaka wa 1998 uyu Serena Williams akojejwe isoni byako kageni ku kibuga cya tennis. Icyo gihe muri 1998 mu mujyi wa Oklahoma City naha muri Amerika, Serena Williams yatsinzwe n'uwitwa Jeanette Kruger amaseti abiri ku busa, bitandatu kuri kimwe na bitandatu kuri kimwe. Ubwo kandi byari muri kimwe cya kane kirushanwa. Mwese rero abatwumvaga naha dusoreje ikiganiro cyacu cya siporo n'imikino, ikindi kiganiro na hejo mu gitondo.
Arakoze Etienne Karekezi, nshuti mukomeje kudutega amatwi. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Kutuzijwi ya Amerika bahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turanyarukira mu Burundi tuvuge ku ndwara ya Ebola. Turaganira
muganga Tade Ndikumana akavugira ibitangazo z'amagara y'abantu no kwenya sida mu Burundi.
Dr. Ndikumana, ndabashimiye kuri uyu mwanya. Muri iki gihe Ebola higenda hiboneka mu bihugu bitandukanye, niko n'imbaraga zishyirwa mu bikorwa byo kuyirwanya. Mu Burundi ingamba zirimo gukoreshwa ziteye zite muri iki gihe?
Ego nkuko twarabishikirije Burundi bifatanya n'ibindi bihugu mu kuraba nyene twokinga kugira ngo icyo kiza ntikingire mu gihugu. Imigambi yafashe nuko abanyamizi ko hajya ku kimba cy'indege hari abaganga baraba ko batuzuma nuko ataba afite ibyo bimenyetso b'ingenzi binjira mu gihugu. Ubu rero kubera yuko twashyiriwe no kuronka ubundi buryo twahawe na wene twarashyizwe n'abaganga ku yindi mipaka n'uvuga aduhanuriwe na ko guhaba mu gasumba hari aye kurugwa hari yawinjirira uciye mu Cibitoke mu Rumonge nari ku Kanyaru na hariya mu Gasenyi. Nuko tugenda turashyiraho ubukebu kuko uburyo bumeze turaba ahinjirana abantu benshi gushyiraho abaganga, hanyuma tugashyiraho n'andi bikoresho byo kwikingira igihe haboneka umuntu twitetse ko ibimenyetso mbere na twatuma bifatwe mu kasi bwo kuraba yuko ubushyuhe bw'abantu binjira imenyetso byifashe. Rero birakorwa kandi ubu nta bimenyetso turigera tubona, ni ukuvuga yuko kuva yuko ibintu bimeze neza ariko turandanya tutitegura kugira ngo mbere n'abaganga bigishe kurusha kugira ngo bamenye neza indwara ya Ebola ingene itera, hanyuma n'abenegihugu twabahamagara ko babonye ibyo bimenyetso musanze muzi ko bisanzwe bisa n'izindi ndwara bwo kwitera kujya kwa muganga kugira ngo babahe.
Muratubwira ko hafashwe ingamba cyane cyane ku byerekeranye n'abinjira mu gihugu bava nko muri Kongo, igihugu gihana imbibi n'u Burundi. Abaturutse hanze bo hari ingamba zaba zarafashwe nko ku bandi bantu baturuka mu bindi bihugu byagaragayemo indwara ya Ebola?
Abaturuka hanze twabikoze nuko abasanzwe baba muri ya bihugu bashye ku ndege n'abandi baraheza bakabasuzuma bakanaba, hanyuma ikabava hanze baza n'indege zifatangwe niho twahere ku kigo cy'indege kugira dushyira ubundi buryo ku mipaka yatanzaniramo abantu bagera mu iduka cyangwa bagera mu maguru.
Muravuga ko nta bimenyetso byigeze biboneka kugeza ubu by'indwara ya Ebola, ariko se hari nk'ibitaro byihariye byaba byarateganijwe byashobora kwakira umuntu wagaragaraho ibyo bimenyetso by'iyo ndwara ya Ebola cyangwa se n'ibindi bisa nkayo?
Ni ibitaro pense hajya mu Buyenzi, hariho ahantu hatekanijwe kugira ngo umuntu aterese umusuzume nimba ari ipimo rifatira bihungise ubugana abateza kubijyana naho twatekanije.
Ye muganga Ndikumana, noneho mwakwibutsa abumva radio Ijwi rya Amerika ibyo bimenyetso by'indwara ya Ebola kugira ngo babe bakomeza kubicungira hafi?
Ego mwakoze cyane. Ebola ntazi yuko ari umugera cyane cyane wandukira bivuye uvuga ku muntu yanduye cyangwa muri ibyo bikoko bisanzwe bigendana ujya mugera, no uvuga nk'ubungarema, inguge cyangwa imbeba. hanyuma iyo umuntu rero novuga yagiye kumwe n'uwo mugera ashobora kwandura kubera ko yakoze ku murwayi ajya icyuya cyanke ibiva mu mubiri w'umuntu haba umwanda mukuru umwanda mutoya cyanke akaba umuntu yareka arahiga mu ishyamba agatora igikoko cyapfuye nk'inguge cyanke aho ngo arema agaheza akajya cyanke icyamwa iyo mubyeyi yari kiragifite ibyo amugera nawe akagifungura iyo ndwara itari imufata ibimenyetso ndavuga bisa n'agiye izindi ndwara nka malariya ariko icy'umwihariko ari umuntu ameneka umutwe cyane hanyuma akadahwa agacibwamo hanyuma mbere agacika intege akagira n'ubushyuhe bwinshi hanyuma iyo umugera amaze kugwira araheza agatakaza amaraso aciye ahantu hose muvuga hari intoboro aho yari amaze kugenda ariko ikimenyetso nyamukuru nacyo gituma turaba ubushyuhe kuri bajya buba babyo bava hanze ni ubushyuhe n'umutwe umeneka cyane hari umuntu akajugumira agacika intege ni uvuga ko ujya ku muntu wafashwe rukumbi na malariya aho rero byavuye ku muntu ni uvuga aba yavuye ahantu iyo ndwara iri indwara ni uvuga yanditse bitewe mu muyaga biba byavuye ku muntu yagiye hamwe agakora ku kintu cyangwa agakora kuri uwo muntu amaze kurwara.
Noneho muri make mwakwibutsa abatwumva nyine uburyo bakwirinda kwandura indwara ya Ebola.
Ego icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde ni uko twese dukinga tuzuma abo bantu ba aho hantu iyo ndwara isanzwe iri nibyo turimo turakora kukwira ngo dukinge inzira ahaye mu gihugu cyacu kugira ngo bishyitse tukabona cyo tumushyira ahantu ataheza ngo aze hamwe n'abandi bantu basanzwe mu gihugu hanyuma ikindi ku basanzwe mu Burundi kwirinda kugira ikoko uhiga ibikoko ufungura ibikoko byapfuye urabona umuntu ashobora kuba ari amashyamba usanga harimo inguge amabuye yezi murabona yuko ariho uvuga ko ujya guhunga arimo ukunda kuhaza ntabwo bumbuye ukamanuka darumonge ni ukwirinda gukora kuri izo bikoko kwifungura birabujijwe hanyuma se kenshi ntabwo ku kazi agakaraba akaraba n'isabune
Muri masegonda dusigaranye umuntu abonye ibyo bimenyetso kuri we cyangwa se kuri mugenzi we bari kumwe yakora iki
ikintu cya mbere abonye ibyo bimenyetso ni ukwihutira kujya kwa muganga iyo umuntu agiye kwa muganga hakiri kare bakabibona yoroha gukira n'ahata munsi kanuni uvura Ebola kandi ikarita muri kagenda arajya hamwe akorana ko n'abo babana bavuga yuko iyo umuntu abonye ibimenyetso by'indwara rero yo kwicara kujya kwivura rimwe gerena cyane cyane ariko nibaza yuko mu Burundi ntabwo abantu benshi bagira abandi bihugu bo kwibukira kujya kwa muganga kuko basanzwe bariho n'izindi ndwara bicane n'igihugu benshi nka malariya ikanakorera muri radiyo yuko izindi zimiti irwanya nuko no mu rugombe igenda igaruka abantu bashyigikira isuku hanyuma kintu cyose kijye kisanga amagara y'umwenegihugu akihutira kujya kwa muganga kugira ngo amenye ngo yivure nyine atagenda bamusuzuma.
Ndabashimiye cyane muganga Tadendi Kumana kuri ibisobanuro muduhaye. Murakoze cyane.
Murakoze cyane.
Ndabashimiye namwe se nshuti twari kumwe, mwari kumwe na Eugenie Mukankusi. Mbifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Arakoze Eugenie Mukankusi umaze kutugezaho ikiganiro cy'ubuzima. Shuti twari kumwe ibigano byacu naha bihumurije kubadukurikira kuri shortwave mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro washize hamwe ibi biganiro ni Aida Isa amakuru mwagejweho na Fidel Nyongabo naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema hagataho bifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.